Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiyo neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 26 y'ukwezi kw'11 umwaka wa 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederic Mundikije. Kuva ibiganiro by'inshuro ya gatanu birangiye mu mpera z'ukwezi kw'icumi ata kintu kiboneka kivuyemo, abahuza mu biganiro by'abarundi ntibicaye barabandanya kuraba ukuntu ibibazo bya politiki mu Burundi byotorerwa umuti. Ku munsi wa mbere w'indwi yaraye irangiye, umwunganizi mu mishikirano y'abarundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania yarashikirije umuhuza mukuru Yoweri Museveni igihugu cy'Uganda icegeranyo cy'ukuntu imishikirano yagenze kuba itangura. Ku munsi wa kane w'indwi iheze naho Perezida Museveni yarakiriye intumwa za leta y'u Burundi. Bukeye bwaho Museveni arongoye inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko, yaciye atuma ku inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko, inama itekanijwe mu mpera z'ukwezi kw'icumi na rimwe. Yamara amakuru twaronse ejo avuga ko leta y'u Burundi yandikiye umuhuza Yoweri Museveni, perezida w'igihugu cy'Uganda, asaba kw'iyo nama nkuru y'abakuru b'ibihugu yokungurizwa ku yindi tariki. Mu kiganiro muri sagace y'umunsi twatumiye inararibonye mu byerekeye politiki y'u Burundi hamwe no mu byerekeye imigendanire hagati y'u Burundi n'amakungu, kugira ngo baduhe umuco kuri izo ntambwe zose ziriko zirakorwa umugambi wo gutorera umuti amatati yari hagati y'abanyapolitiki. Turi kumwe na ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yahoze aserukira u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu kandi yigeze kuba umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho. Muri iyo neza Ndaruzaniye. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza, muranyumva?
Yeah, turakumva neza, turakumva, murakomeye?
Na mahoro, murakoze.
Yaho, New York, mumeze neza?
Arakanye gusa, mugaho tumeze neza.
Ni vyiza cane gose.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Onesime Nduwimana, umuvugizi urunani Sinareda, rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Muri iki gihe ari mu rugendo ava mu gihugu cyo Bubiligaja mu Budagi, ariko nibaza ko yatoronkeye akanya. Mwiriwe neza Onesime Nduwimana.
Mwewe chane, mwakumei namwe.
Turaho, mwakumei namwe.
Ego ni mwore.
Ego. Tuzwa turi kumikani na ambasador Edouard Bizimana. Turacha mwronde ya telefona iwe ili sani ili kuyagora na riko ni wazakumukanya za kuboneka. Ambasador Edouard Bizimana aseru kiwondi i Moscow mu gihugu cy'u Rusiya. Deka rero ariko dutangurire kuri wewe Onesime, mwiteziki muri iyo nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu itekanijwe mu busanzwe mu mpera z'uko kwezi, ntihatagira igihinduka?
Iyi nama twibaza yuko sinibaza mbere ko inama idasanzwe, kuko itariki 30 z'ukwezi kw'icumi na rimwe buri mwaka ni nk'umunsi witiriwe akarere ka Afurika y'ubuseruko. Kibaza rero kwa tariki isanzwe izi munani bavuga ngo ni inama idasanzwe, ngira ngo ni inama idasanzwe ku Burundi, kuko ari tariki tubona yuko ikibazo cy'u Burundi cyari gikwiye kwicarirwa cyangwa guhagurukirwa bimwe bikwiye kandi bimwe biboneka, kuko u Burundi buriko buraba intambamye mu karere, buriko burabera intambamye Afurika, buriko burabera intambamye amakungu ku karere hoho buhoro buhoro bugenda buba nk'igitutsi, kandi biratubabaza cyane nka twebwe Abarundi. Hari n'Abarundi bamwe cyane cyane abakiri bato basigaye bumva umenga kwitwa u Burundi boza barahesha, kandi aho kuhesha twe tubahanura tuti ahubwo nibahangane n'ibibazo bihanze u Burundi kugira ngo Burundi buve mu magume.
Ikintu mwifuza mwebwe?
Twiyumvira yuko inama igiye gutangura, twiyumvira yuko abakuru b'ibihugu byo mu karere bakwiye kubona yuko ikibazo cy'u Burundi kitategereza kunanirana, kuko ari ikibazo bisanzwe coroshe gifatiye ku ngorane ariko ishu yazo isanzwe ihari, kuko ari nyinshi yatorewe yatowe haciye imyaka itari mike, imyaka igera kuri 18 igihe hasinywa amasezerano y'Arusha.
Onesime, ikintu Ndwimana, ikintu kikwemeza ko akarere kazoshobora gutora inyishu z'Abarundi ku bwabo hagati yabo vyabananiye niki?
nta kintu na kimwe kibitwemeza ko bazotora inyishu ariko babishatse iyo bishiramo kugomba kufa kera umuhuza w'abarundi ntabitererana umufasha umufasha nawe ntabifate nk'ibintu bisanzwe bagashiramo ingufu kuva bigitangura iki kibazo kiba caraheze kuva kera cyane ariko icyatumye kidahera nuko bagumye bemerera leta y'u Burundi yayishyizeho ibanje guhonyanga ibwiriza shingira n'amasezerano ya Arusha ikemera ko bayifata nk'umwana ye mu kwaha abura hafatwa n'ahandi abagira batishyiraho ukuri
musana badafite kwizera
ikibazo kiba cyaraheze kera
musana badafite kwizera ko hari ikintu kizovamwo naho abategetsi bo mu karere bazaba bakoranya ijambo rimwe
jirutsi no vuga ko atashizera ke ica mbere cyoco atakivuyemo nibo bazuba bariko bari teza nibo ko bazuba bariko bari batuma abantu babashira mwo kabaza bavuga bati abantu babagabo abantu bashinganahe barongoye ibihugu bamaze imyaka ngiye bamaze y'amavuka no ku butegetsi bamwe twita abasaje inararibonye muri Afrika amuchekeje banani batori nzira mu bisanzwe niho bategerezwa kumva ise ne kucuke bazu cabanani jewe rero hamuno bakiza bananira no ba bayinka bandi ariko kugeza ubu byo tumaze kubona hamwe mu bigenzo uko bahora babigenza bagafunda iki kintu kitakurikizwa bakihorera kuba ari ngingo nyinshi bafashe kuva mu 2015 nkuru nziza nabiwe bazitera umungene no babifatanye ibisanzwe ikibazo kigenda kinanira nageza abantu bapfa kandi baratotezwa bangara barangara barahambwa babona barorera bategereza gutora inyishu kibananiye naho ntibagishikirize wababashije
ndabona
ishyirahamwe rya Afurika n'ishyirahamwe mpuzamakungu naryo ryigeragereze kuko gutuma abantu bakananirwa n'ikibazo cyoroshye ukora aho ni ukuri nimba bababaye u Burundi bakaba babariye ibihugu byabo n'abanyagihugu bamwe muri kano karere k'ibiyaga binini n'akarere ka Afurika
y'ubuseruko
ntibategereza kuturuhisha bigeze ngaho
ntimurenze umunota umwe mu bibazo byose ndababaza ndabura kwa kanya kakihuta cyane rwose reka ndabona na ambasaderi Edouard Bizimana ashitse ku murongo muriwe neza ambasaderi Bizimana
muriwe neza
murakomeye
yego n'amahoro
yego mina shaka namwe mubanze mubwire icyo mutubwiye cyane cyane kumishi kubyashitse mu ndwiheze harabaye ibintu byinshi cyane rwose aho umwunganirizi mu gano by'abarundi yashikirije raporo icegeranyo cy'ukuntu ibiganiro byagenze akagishikiriza umuhuza mukuru perezida w'Uganda Yoweri Museveni hanyuma nawe agatuma ko inama itariki 30 y'uko kwezi ariko tukumva ko n'u Burundi buriko burashaka ko iyo nama yokunguruzwa ibyo bintu byose mwebwe mubibona gute muri inararibonye muri politique ibyo byose bisigura iki ikintu mwiteze muri iyo nama y'abakuru b'ihugu n'iki
ego murakoze cyane naho mpere ikiganiro hagati sinumvise neza ibyo abo mwatumye dusanga ikiganiro bavuze mugabo nibaza yuko umuntu aravye ingene byagenze Burundi ntibwagiye kubera imvo bwashikirije kandi zumvikana hanyuma nibaza yuko nafashe ikiganiro umuntu ariko aravuga ko ubundi ari intamba si sibaza ko ico kintu ari ico kuko nta ntambamye uburundi buteye mu karere kandi nibaza ko nabashinzwe ibyo biganiro babibona gutyo kuko simbona neza icyatumye uwo muntu avuga gutyo hanyuma nibaza yuko ibiganiro bizobandanya nkuko abarundi babivenyereye hanyuma ngira ngo bazofata icyumviro kibereye gihuza abarundi bose bashobora guhurira ko kuko nibaza ko ikiraje ishinga ari umuhuza arabarundi arababanye babarundi ari uko akarere ko guma gatekanye nkuko kari abarundi nabo bakaguma nabo nyene bari mu mahoro kuko kugeza ubu simbona igituma umuntu avuga ku Burundi buri ntambamye mu karere
ambassadeur Gamariere Ndaruzani ka muri narayibonye muri politique kana mu vyerekeye imigendanire ikintu mwiteze muri yo nama y'abakuru b'ihugu ni yaba kwigenekerezo rya 30 canke kwindi kurindi genekerezo ni nkikihe mwihweje ukuntu ibiganiro vy'abarundi byagenze
murakoze kandi ndabashimiye ko mwantumiye nogenda ramusaba shinga ntahe onezime ndo w'Imana numushya ntahe ambassador Edward Bizimana ubwa mbere nagira nsubi nibuke uko numva ibintu inama umukuru w'igihugu cya Uganda yahamagaye itariki 30 ni inama isanzwe y'akarere ariko hari ikibazo cy'u Burundi kiri mu rutonde rw'ibyo bazokwiga ni inama isanzwe rero si inama idasanzwe ubwa kabiri mushanayo neza ni ikibazo cyoroshye cy'abarundi kimaze imyaka irenga itatu ubu hajya nta kintu cyoroha iyo umuntu akwambuye ugutuje wenyine mu Kirundi ugutuje wari wikoreye akagutuza abakwambuye kuko ababujije urugendo rwawe ko rubandanya nticoroshe rero kiragoye no kukitondera icya kabiri icemera ko bazotora inyishu nagira nsubire nibutsa abarundi canke bene wacu baduserukira baba muri leta canke ahandi muri opposition yuko uburana ntiyicira urubanza iyo wituye abagabo urashinga uritwara ukanda ibyo urondera ariko ntiwicira urubanza urorera ko wumvira uwundi bamwumvirije rero bagaca urubanza bumvise ntibaca ubwo wipfuje ubwa gatatu nta cyizere coba muri iyo nama izoba ngira ngo nuguca bugufi ko twasabye abagabo ko baje inama ngo badufashe umukuru w'igihugu cya uyahora mukuru cya Tanzania yashinzwe kuba umuhuza akamara inshuro zitanu zose ahamagara abarundi ku ya gatanu akandika icegeranyo agashyikiriza abakuru be bamutumye ko ntazi birimo sinubwo nta cyizere reka turorere umukuru w'Ubuganda agishyikiriza abandi bakuru b'ibihugu kumbure ntitwamenye ibiri muri icyo cegeranyo tuzomenya icova muri gitovamo naye ahandi ubu titwotega iminsi abagiye kuducira urubanza abagiye kutumviriza ngo nta cyizere kizovamo gusa no gutuka abagabo dukwiye kubireka tukagerageza kuburana icyo tubifuza ku mahoro ingene amahoro yacu yoza tukabereka inzira twabona ni nziza nabo bakagira ati n'ubundi twamwumvirije inzira mwuhurira ko tubona ko ari iyi ariko ntiducire urubanza abo twituye ngo batwuzurize nibaza ko ibintu bihambaye cyane rwose
mushya ntahehe onezime ndabimana mwebwe ku bwanyu ibintu mwifuza ko byopfundikirwa muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'ibi mukanya gato umuntu
ikindi cya mbere twifuza ni uko bogondoza abarongoye igihugu cy'u Burundi bakareka gufata ubuzima bw'abarundi nk'igikinisho cyangwa ibibazo bihanze u Burundi nk'ibibazo batoreye inyishu kandi bariko barabitera uko byagiye bifatwa minenengwe niko byagiye bikomera kandi uko bikomera niko bigenda bibera biba akananira abahinga hanyuma kubagondoza no kuvuga ko bategereza kuza bakitaba ibiganiro bakaganira nabo bafatanije amatati cyangwa abo bafitaniye amatati atanu umuntu n'umwe bagerageje gukuramwo kuko kijya gihugu n'icy'abarundi bose amahoro yoza muri bujya Burundi nayo abarundi bose n'imiryango yabo yose atanu mwavuyemo bafitanse mu gihe bo bari na nyakwanga bagafata ingingo nk'uko Nyerere yigeze gufatira ingingo intwaro ya Buyoya kiriya gihe ibiganiro byateza kuba Burundi muri Mongolale nk'uko n'ibindi bihugu bifatirwa ibindi bihano ruhasha kugira ngo byitabe ibiganiro by'amahoro kuko isi yarabaye ntoya iyo umubanyi izo bikirasha na ngwawe iba yahiye igihe cya mbere gikuru tubona cyategereza gufatwa kandi ingingo bafashe bakayubahiriza bakanayikurikirana kuko hari nyinshi bagiye bafata zitakurikijwa bakabifatanya ibisanzwe
yego namwe ambassador Edouard Bizimana ibintu mwifuza ko byopfundikirwa muri iyo nama n'ibihe umunota umwe
nibaza yuko no hava mbesha mbuze ibyo nifuza kuko duhava dufata ibyifuzo tubigire ukuri kuko abo nabo twashinze abashinga ntahe twashinze icyo gikorwa cyo gufasha abarundi kuza baraganira nabo kubera umuntu abatarimwo ntawuzi nabo ngene bariko baravyitegurira mugabo nibaza yuko abarundi natwe dukwiye kwikuramo ico kintu. Hari ikintu mu Gifaransa bita le complexe de coloniser, sinzi mu Kirundi ngene nokivuga. Ngira ngo umuntu arashobora kubisanisha na kujya bavuga yuko akimuhana kazi imvura ihise. Erega abarundi barafise ububasha n'ugushaka bwo kwitorera inyishu ku bibazo bafise, kandi umuntu aravye ubu ingene biriko biragenda, kenshi nibaza ko amahoro ari mu Burundi, abarundi nibo babishatse, abanyamahanga babishatse. Hanyuma kuvuga yuko hari abantu bashobora gufata bagashira kugagozi abarundi ngo giri bigire binabiriya bidahuye n'ivyo abarundi yibonye ne bifuza, bidahuye n'ingene bifuza kwigogo cabo cotungana. Nibaza ko ico kintu umuntu akiciyumvira inga yo kwikubita gashi akagaruka, kuko uburundi bwara nibaza ko hariho intambwe bwagize, kandi nibaza yuko atamurundi yifuza kwigihugu tosha. Twese ivyo tubvira twifuza yuko igihugu cyoma mu mahoro.
Ambassador Gamaliel ndaruzaniye namwe nyine ico kibazo mu kanyo gatoyi cyane gose, umuntu umwe ibintu mwifuza kuvyo rangurwa nibi.
Umushya ntahe ambassador Bizimana ngiye arabivuze, nitwosaba abagabo kutwumviriza mutwongera tubabwira ingene bacira urubanza. Iyo tuba tufise inyishu titwari kubarondera twabarondeye kuko tutagira inyishu. Ubu rero ko bakoranye tubatega amatwi, nibatubwira urubanza baciye tuzobashimira, dukurikize batubariye n'ivyaba ari vyo, hanze tubashimire tubasabe ko twobandanya ivyacu nabo bakavamo. Mugabo tubumvirije ntidushobora kubabwira ngo ko muyo ducira urubanza mutanjiriye uruti nzobandanya uburi kuraniga urubanza. Abo bashinga ntahe rero b'abakuru b'ibihugu bubahwa mu isi batumwe n'isi twobumviriza tukabategera uko bavuze, kandi nibaza yuko abasabye kutagenda ko vyiza bokwitaba kugira bumvirize inyishu bobashikiriza, ntibazoyishinga bazoyibabwira ko bo babona ariyo nzira nziza. Simbona rero igituma twota tugira ngo ntitubone ibizovamwo canke ntitubone muzoruca, kandi twabasabye urubanza bumvirize rero duce bugufi twoye kwicira urubanza naye ibizovamwo vyo. Nipfuza yuko ngo tubwire ibizana amahoro mu gihugu, ibituma impunzi zitaha, ibituma abarundi batiyicwa iminsi yose, ibituma abarundi batidoga mu isi yose, ibituma abarundi batakivuga amahoro bama bavuga guhunga iminsi yose. Ivyo bintu bitoye inyishu simbona ingene abarundi batobikurikira. Ivyo mbona rero nibaza ko kumbure bogamo inzira batwereka ingene twobishikako.
Tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Syriac. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hega Syriac?
Bon, je ningai Bujumbura.
Akazi na Kirundi?
Akazi na Kirundi ni kwa nini nahazwe?
Nahazwe duka ku ijambo, ikibazo cimbuye.
Bo, icyo nagomba mvuga ni bijanye n'iyi nama izabaye abakuru b'igihugu, iyo bakuru b'ibihugu ku itariki nenga 30. Kuvuga nta kintu gishasha kizoba kije guhindura mu Burundi, kuko inama yama yabaye nta kintu kinini yigera ifata. Ni kuvuga nabo nyine n'icyo bazovuga bazoba ari nko gusaba bari cyumbiro cy'iwabo, kandi urabona mu Burundi tuzomba tufite n'ingorane. Bamwe bavuga ko amahoro ahari, abandi bavugira yuko intambara turi mu ntambara. Kuvuga rero bose hamwe nta kintu bakiye guhuriza ko niyo wabwo umuntu uri kuriyumvira. Halo,
duga ku ijambo turakumva. Bandanya turakumva. Ndumva umurongo wa Syriac usa n'ucitse, ariko yariko arashikiriza ikibazo eka icyumviro. Avuga ko muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu ikintu conyine bashobora gushikiriza ari icyumviro cyabo, eka ari ivyumviro, eka ntererano. Reka tubaze umushyanahe Onezime Nduwimana nawe nyine agira icyo avuze ko bishikijwe na Syriac. Aravuga ko abo bategetsi eka abakuru b'ibihugu igihe bazokoranira hose bazoshikiriza ivyumviro atangingo bashobora gutanga, yoba itanga nk'amategeko. Duga ku ijambo kuri ico cyumviro.
Jumwe chuno shora gushimikira ko muvyo numvise nuko hari abantu bako bavuga ko hari urubanza rwashinzwe abakuru b'igihugu mu karere nta rubanza n'umwe nta muntu n'umwe yitwaye sinzi ko leta y'u Burundi yagiye kwitwara muri urwo rwego cyane ariko sinibaza ko Senared cyangwa batavuga rumwe na leta y'u Burundi bagiye kwitwara n'abitwaye bitwaye muri centre ikukira akarere mugani bitwaye mu nama y'abakuru b'ibihugu ariko rero umuntu w'umugabo iyo hari injyane mu kibano afise icyo afasha arashaka guterera akagenda kuzuriza abantu icyo twebwe dusaba ni uko abarundi bonyine bahura atawukumiriye bagatora inyishu ikibazo kihari cha politiki mu Burundi icyo kibazo cha politiki cyarandaranze kiyava gicika icyo umutekano kaba gicika n'icyo kuba mu mahoro mu gihugu cy'abavukiro kukibamwo umuntu atangaje adaturatura icyo kibazo rero giteza gutorerwa inyishu n'abarundi bicaranye bobonye no babishatse ubwabo atamuhuza akenewe ari hagati yabo ko bidashoboka niba hari umuhuza hari uruhande rumwe rutitaba bagaheza bakabona ubutitaba bagabo bakavuga bati wewe ni mbutitaba utinya iki icarana hamwe n'abandi usohoka kuri kwawe bakumve nimba uri mu makosa wemere ntayi gukubite mu ngahanga nitwe twenyine ubwo rubanza tuzogwicira ni nacyo dusaba nidusaba cyane cyane abahuza cyangwa abacamanza kuko kuri mu Burundi ni kumwe kurazwi kandi uko kuri kurafise naho kwahereho twukubakira ku masezerano Burundi busanganywe abarundi basanzwe barafunditse icyo sinibaza ko ari kibuze ngo ariko icyo bakibuzemo twongeramwo ubushyo yayahinyuye akakizana mugabo ntiyagiye kuvuga bati hariho abantu twashinze guca imanza na urwo rubanza niho nashoboka urubanza rw'abavukana niwo ruca imbagabano bonye n'uvugaho bati caranya ngo bavugane ibibagoye n'ingene twabivamo
ambasaderi Edouard Bizimana nk'uko Onizima bivuze Nduwimana abarundi barashobora kwicarana bagatora inyishu z'ibibazo bibatandukanya cyane cyane abantu benshi bakaba bavuga ko izo ndyane kenshi na kenshi zaduka imbere y'amatora canke mu matora canke nyuma y'amatora ikibazo cyo kugira ngo abarundi baje hamwe bumvikane ni ikibazo mubona ko abarundi bonyine bashobora kwitorera botore inyishu
cyane birashoboka kandi turamaze no kubibona hariho amanama menshi abantu bicaye hamwe bakaganira hanyuma bagatora inyishu z'ibibazo bitari bike n'ubu ntacho buza ariko nagomba mvuge yuko turavye kahise kari hafi cy'igihugu cacu nitwibagire yuko umenga tugomba gufata yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kitagira amategeko ico rero turakwiye kucikuramwo hanyuma nibaza yuko abantu bose ataco bononye ata ubutungane bakurikirana batumiwe bakicara hamwe n'abandi bakaganira bagashikiriza ibyiyumviro mugabo rero nk'abantu baba bari bafise ingorane n'ubucamanza nibaza nta gihugu na kimwe kivyemera nta na hamwe mu isi biba n'ukuri ico kintu tutakivuye ko ngira ngo bizotugora igihugu cy'u Burundi cyafise amategeko hanyuma nk'ibindi bihugu byose amategeko adakurikijwe eganisho cyatumye igihugu kigira ingorane iyo amategeko adakurikijwe nta kintu na kimwe gisubira kugenda neza byose n'urukurikirane birafatanganye
ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye muramaze kubona biramaze kwibonekeza ko kenshi na kenshi abarundi muri leta ikana bari abatavuga rumwe nayo batumvikana na gatoyi ku bintu byerekeye muhuza no ku muhuza mwunganirizi wo muri iki gihe Benjamin Mkapa aravugwa ko byinshi abatavuga rumwe na leta bakavuga ko ika akorera leta y'u Burundi afasha leta y'u Burundi mu gihe na leta y'u Burundi ivuga ko ashiraho bibazo kenshi na kenshi biba byatumwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu ikintu cyo tuma abarundi bava muri izo ndyane zo kwama ikaba ariko barata amakosa ku bandi maze bakicarira ibibazo bibatandukanye cyane cyane bya politiki ikintu cyo korwa n'iki
murakoze cyane gushikiriza yuko abarundi bata ishapu ku bandi aho kurondera inyishu iwabo mushya ntahe Onesime ambabarire urubanza navuze ngira ngo nabivuze nabi kw'abarundi basavye
umushinya ntahe cyangwa abashinya ntahe ko babahuza kugira bumvikane ibazo byabo niyo hari kibazo abashinya ntahe ni kubumbiriza abashinya ntahe kubabwira umucarondera n'uri carondera ko batazo abashinya ntahe rero nico nisi urubanza muramba bari yasavye ko bitwaye imugabo ko turi imbere y'abantu umuhuza huza abashaka igihe byanse rero habari ikibazo inzi nyinshi kurikira cyo bikibazo cyo mu nyuma tuzobiraba nizeye ko abarundi n'ubu bazohura ko bahamagawe nabo batumye ko bazohura bakarondera inyishu hamwe ndemera cyane nibo bonyine bazohitora mugabe cyabagoye kwitorera Burundi bakara kwitorera mahanga niho hari urubanza nibaza yuko bokumbiriza abo basabye kubafasha icyo rero ndacemera abarundi nibo bonyine bazotora inyishu y'icyo kibazo mugabo ko bituye abantu yubatera gatsinde ntibotangura kubatera ubwoba ntaco bamaze nibaza ko byiza bo bita bakabumbiriza hama bagashinga icyo bemeye bo nyine ndavyemeye cyane ibyo icyo vamo rero ni iki nagiye nsubire nuko abarundi ko basanze ko bafasha bo kwita ibyo biganiro nibaza ko bazovyitaba narabo mwavuze yuko leta y'u Burundi yavuze ko itazogenda n'ubu sino vyemeza sinara sindabona neza ivyo yavuze sinzi ivyo babishuye
yarasavye ko iyo nama yo kunguruzwa mugabo ntiyavuze ko itazokwitaba
ko yasavye ko yo kunguruzwa rero n'ukurorera inyishu bazoyiha zimwoca togira ngo zituze kizo hari inyishu ko babisavye umugabo azobishura inyishu abishuye rero tuzoyifata uko mugabo ngasaba ko abarundi bakurikiza impanuro bahawe nabo niba batangurije iyo nama rero yabo kwitegura kuyitaba yungurujwe naho ko babisavye ngira tuzokumvira inyishu baronka sinoshobora kuba mu kibanza cy'umuhuza mukuru kuko niwe yishura ariko ngeza ko abarundi bokwishyiramo kwitaba kuja hamwe imbere y'abantu bashobora kubafasha
kutori nishu ikibazo cyawe. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Reverien. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hega Reverien?
Turi mu karere k'ibiyaga bigari.
Yego me, izina, irindi zina?
Genda ku Mana.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe n'abashinga ntahe ariko bavuga cyane cyane ku byerekeye raporo yashikirijwe umuhuza mu biganiro by'Abarundi. Perezida w'igihugu Uganda akaba yatumye ko inama yoba mu bisanzwe ku itariki ya 30 ukwezi kwa 11 inama y'abakuru b'ibihugu bo mu karere duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
ndamukiriza abanyakubahwa nawe nezime ndamukirize jike nto nagomba kuvuga kweri iyo nama y'abakuru b'ibihugu tuyirindiranye igishika kweri bagire ubikubite agashi vrema ntibatamikwe na leta y'u Burundi bafata ingingo zibereye kubera turabona leta y'u Burundi yaragize yaramaze kugayana barayituma ko mu nama bakanka n'ibiganiro urabona ko base kubyita bagumye bakwega amaguru bakanka kubyita kubyo babiburagize inyishu ive mu nzira twe dushaka yuko bokura inyishu mu nza vrema impunzi zigataha twitahira mu gihugu cyacu by'ukuri ariko kubera karere kabyifashemo nikabyifatamo nabi kagafata ingingo itabereye leta nyine ngo igire bagire bafate baje babafatira ingingo kugira amahoro agaruke mu Burundi by'ukuri bo baduhemukiye ntitwabona inyishu aho yova ego murakoze n'ibyo nagomba gushikiriza
murakoze Reverien reka duhe ijambo ambasaderi Gamariel Ndaruzani agira icyo avuze ku byo mushikirije umunota umwe ambasaderi
murakoze icyo ashikirije nibaza ko avuze ko ari yangishikiye iyo nama izoba niho nababwiye nandi mpagaze ko twabasabye kugihuza bakaba bemeye ko bokorana bakumviriza abarundi bakabafasha kurondera ingene botora inyishu bonyine ibibazo byabo ngira byiza abarundi bo bitaba kandi ho duhuje n'umushantare Reverien ngira ku mana ibindi kumbure ndi kure sino turubanza izagoye leta kugira ntiyitabe ntabyonzi nico gituma ntagomba gucurubanza nanje mugabo nkipfuza ko abarundi bose leta irimo ziza bo kwitaba abo batumye hakabamaze kuri intoro zitanu zose iya gatandatu rimwe bo kubihugu bose nibaza ko cari kiringo ciza kuko abarundi bumvira impanuro z'abakuru b'ibihugu bindi kugira barabe ingene amahoro yugaruka i Burundi kumbure ntituba imbarutso yo gusambura amahoro mu karere kose boba tubaye irango mu Burundi nico gituma nibaza ko bokumvira impanuro kugira ntitube intango y'ukura umutekano iwacu y'ukura umutekano mu babanyi cyoba ari bibi cyoba isana mu Burundi kiza bo kwitaba
namwe ambasaderi Edouard Bizimana kuri iyo ntererano ya Leverien.
Ego nashaka kuvuga yuko abarundi tutokwibaza yuko hari abanyamahanga bakunda uburundi gusumba abarundi twebwe abarundi nukuri nti ico kintu kwiye kucikuramwo uwo muntu avuga ingingo ibereye sinzi iyo yumva kuko we wica ingena vyumva niba yumva ko ingingo ibereye iyo bayo gusenyura ubutegetsi buhari kugira ngo atahe nibaza ko ngira ngo itobibereye nkuko yabivuze mugabo uravye aba impunzi ziko zigataha simbone uwongenda ku mana ikimubuza gutaha none abandi bama bataha iminsi yose ko numva iminsi yose hari abantu bataha imiryango amajana ibihumbi none uwo muntu abuzwa gutaha ni karindiri iyo ngingo ibereye nayo ayitiki nibaza yuko abarundi bakunda Burundi gusumba abanyamahanga kandi nkuko twamye tubivuga inyishu y'ibibazo biri mu Burundi zotorwa n'abarundi abiyumvira ko abanyamahanga bashobora kudutorera inyishu y'ibibazo byacu nibaza yuko bitazokwigera biba
Ambasaderi Gabaniye ndaruzaniye mu mwashikirije ikibazo mwahuriye ko mwese muvuga ko amaherezo inzira ni munzu mwavuze ko abarundi bazote bakicarana bakaja hamwe bonyine akaba ari bo batorera inyishu ibibazo vya politike bafitaniye hari ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bonyine bafate mu minwe ico kibazo c'indyane za politike aho kwama bariko baraja kubahuza ika kenshi na kenshi batumva n'ibibazo by'abarundi hagati cyangwa usanga baronka amakuru yoba atarimo eka n'ukuri kwinshi cyane gose ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi harimo abashinga ntaye batari baki ikintu cyokorwa kugira ngo ivyo bintu bishoboke niki
murakoze none ko abarundi barondera amahoro nibaza ko umuntu ari imbere y'abandi ugira rondera amahoro abarundi yagiye kibarongoye gihe rero abarundi bamwe batibaza yuko iyo leta yabafashe kuronka amahoro ahubwo baturatura bakayihunga niho hari ikibazo cyacu icyo bahunga ni giki ni kuki leta itabishoboye ngo impunzi zigaruke zose ni kuki leta itabishoboye ngo abanyamahanga boye kwama bibaza ko bitugoye ngira ngo aho bafasha abantu bibagoye mumvise singira statistike zingo bakubijamwo ariko umbira amakuru ku isi baravuga ibigoye Burundi ko ari byinshi cyane rwose bigoye abantu amaraporo yawe navuga abantu bapfuye n'ingene bapfuye abahunze n'ingene bahunze hari n'abatahutse ni vyiza mugabo ugasanga abasha bavuga ngo naho batahutse ari abandi bangana gutya basubiye kugenda mu ndwiza izo nibaza ko bigoye mu Burundi haba Burundi bakwinyishu none ko bayibuze bagasaba ko badufasha nibaje kuraba abandi babye tugiye gukora gutya mugabo niwe bategereza ngo zoronke inyishu bafashijwe n'abo bandi bakuru b'ibihugu bemeye kubafasha kugira babwire aho babona hari ingorane nico twavuze sinavuze ko ndagusaba abategeko navuze ko ndakumviriza aho basabye ko babunzuriza ko babereka inzira boshiraho kugira amahoro agaruke iwabo i Burundi yoye gutera intambara canke gutera ingorane mu bihugu tubana kuko na zone biragiramiwe n'impunzi bitunze biragenewe n'uko baba babyikeka ngo hari intambara izovayo ivyo bintu bivuyeho uwo amahoro gusumba i Burundi akaba amahoro gusumba mu karere
yego me
turondera kandi abarundi nibo ba mbere bategezwa gushinga iyo ngingo batayihinze bikabananira ibikurikira sino bijamwo mugabo bishobora kuba bibi.
Ndabona telefone ya Onesime isani ya goranye cyane rwose, ariko turazi ko ari mu rugendo, ari mu rugendo n'imodoka, ariko aja va mu gihugu kimwe aja mu kindi. Ndeka tubandanye rero n'abandi bashyitsi turi kumwe hano. Nashaka namwe ambasaderi Edouard Bizimana mugire ico mutubwiye kuri ico kibazo c'impunzi, eka naho bavuga ko impunzi zitari nke zatabutse, hariho izikiri hanze hamwe nayo maraporo ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye avuze maraporo ya ONU duga ku ijambo mu kanya gato.
Murakoze cyane, nibaza yuko twogerageza natwe ntidutera ubwoba abantu mu byo tugira, kuko hari abahunga kubera ubwo bwoba abantu imvugo zitabereye ziba zatumye bahunga. Hanyuma ku bijanye n'amaraporo yawo nibaza ko ambasaderi arazi mwene bigenda, ayo maraporo abayandika babafise ibyo bagamije, kenshi usanga ibyo bandika bidahuye n'ibiba kuri ku rubuga, arabizi neza. Hanyuma ngira ngo impunzi zimaze gutahuka mu Burundi, jewe namanumbiriza amakuru numva atari nkeyi, kandi hariho n'abandi bavyifuza, harabatashe bava muri Kenya, harabatashe bava muri Tanzania, mbega abandi bobo bareka gutaha bari mu bindi bihugu, ico gihugu kibanyi babuzwa n'iki ko abandi bataha, kandi bagasanga ibyabo biri bicungerewe atacakomakomwe. Aho ho ntawe hibariza ikibazo, uvuga ko Uburundi ufite ibibazo byinshi, nibaza yuko umuntu yumva ibyo ashaka kumva, kuko ibyo bibazo bavuga abarundi ngira ngo baramaze kubona aho ibibagoye biri, kandi ingufu bashiramo kugira ngo babitorere inyishu, inama zama zihuza abanyamigambwe, zihuza abanyapolitike, bakagira amasezerano bashitseko, mbega none ayo ibyo ko batagomba kubibona yuko ari intambwe ikomeye, kuko nibaza ko bizohera hiyo. Ntitwibaze rero ko yuko hari abarundi basumba abandi, abarundi twese turangana, kandi nta usumba na uri hejuru y'amategeko, tukumva yuko ico abangaha bavuze bati iki ni ciza twokikorera ko abandi barahandi ntacyo bavuga ngo byabuzwe ngo nabari mu Burundi ngo ntacyo bamaze ntitwobifatira ko ico kintu abarundi tuzakivuye ko nibaza ko ataho tuzoshika, kandi tuzoguma dukwega amaguru, tumenyera kubahana, twubahe amategeko, twubahe ubutegetsi buhari, kuko uzo kwibaza yuko azokora adakurikije amategeko canke ngo akore ibyo yiyumviriye ataravye abandi nabo biyumviriye, nibaza ko ico gihe bizoguma bitugora, nibaza ko dukwiye gutera imbere mu byumviro navyo nyene.
Tubibutse inshuti mwese ko muri murabandanya kumviriza radio hejwe ya Amerika, turi kumwe na Desire. Desire, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hega Desire?
Ya turi muri leta ya Idaho.
Akazi na kirundi ninde?
Rukundo.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Ya icyumviro mfise ni kibazo cya mbere, numvise nyakubaho neza mari karavuga ko leta yabuyo ya ingene yahagurukiwe, ariko nibaza ko leta yabuyo yidasa na leta iriho koko, niko no nibaza ko yabyibagiye. Ndibuka ntabwo nari mukuru cyane, aho wasanga abasore bose aho baca babita basaya, bamwe bagenda bakugoboma modoka, byari ibintu bibabaje cyane ku buryo wasanga ari ibintu udashobora kwitiranya nono munsi. Ikindi nacyo nagomba kuvuga, iyo bavuga ibiganiro abakuru b'ibihugu, ndumva n'abafashe nyakubahwa Museveni ngo ahuze Abarundi, imyaka amaze ku butegetsi, kandi abantu ejo bundi nabona mu nama nshingamateka bariko baragwana kugira bahindure kwizwa shingiro, ariko ubu akaguma yitwa ngo n'umuhuza mu gihe akora n'imyaka y'ubutegetsi yiwe. Turabye na Mutama Kagame hariya imyaka amaze ku butegetsi, ariko ugasanga Burundi hari ibibazo bitangara naho ibyo bindi bihugu biri, ariko ugasanga nibyo bariko baragira ko ibibazo, ahubwo je mbona ko icyari gikwiye ni uko abategetsi b'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe bakwiye kwicarana ubwabo, ahubwo bagatorera inyishu igihugu, nambari imbabazi leta itange, ivuga ati aha twarakosete turasaba imbabazi abandi bakubaka igihugu, nayo kuraba ngo ibyo bindi bihugu bashobora ngo bishobora kubumvikanisha ahubwo nabo yo turaba bafite ibibazo birenze ibyo Burundi bifite barabire kuri Kenya uburyo muri Kenya bicaye hamwe bakumvikana kandi batagiye mu butegetsi Oria Odinga atagiye muri ubwo butegetsi ariko bakazana impore uno munsi muri Kenya akaba ari igihugu kigendwa rero ku by'ukuri Abarundi bakwiye gukunda igihugu cyabo bo gutanga ibigwanisho ngo bagwane bica abandi bantu abantu bararusha ahubwo nibatahe basaba imbabazi bamwe hama leta itanga izo mbabazi bavuga ati twicarane twubake igihugu cyacu tureke kuguma twiha amenyere batwenzi bavuga ngo tuce kumvikanishwa nibyo bibazo byanjye murakoze
murakoze rukundo rukundo Desire ari muri Idaho aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika ambasaderi wa Gamaliel Ndaruzaniye mu kanya gatoya cyane rwose ivyimviro n'ibibazo bashikirije
mu mushantahe nibaza yuko ya turavye ahahereje abarundi nibicarane batore inyishu nk'uko muri Kenya babigize bagatora inyishu iyo niyo yari inyishu isanzwe yoroshe iryoshe ikomeye ariko mu myaka itatu tumaze izo byarananiye abarundi icyo gituma bituye amahanga ko byabananiye rero nibumve izi mpanuro baje bagaruka bicare baje hamwe muri izo mpanuro ntiwosaba ko bagufasha ngo wanje n'impanuro niho mbona dukwiye kumvikana ndemera cyane ko ari abarundi bazoshinga iyo ngingo mugabo kuko bidashobotse bakaba bituye abantu bakuze abakuru b'ibihugu mu karere ntimugaye abagabo n'ibibi nibaje hamwe bumvirize impanuro ku majambo barungitse bonyine batanze bonyine abarundi bose bagashize abakuru b'ibihugu mushaye mukapa kari bashikiriza amazi inkuru zitanu nibicare bumvirize ijambo bakuyemo nibiterane gatsinde nawe twasabye kudufasha naye ahandi byanka byakunda inyinshi zova mu Barundi gusa ingene iva mu Barundi rero abakuru b'ibihugu bagomba ko yova mu Barundi mu mahoro izo byanse biba biriko biragora tuzaba turondera kugaruka kuri inama twarasheshe gusumba nibibi gusesa gusumba hasesa ibitari bike nibibi gusesa gusumba ni byiza kumvira impanuro z'abakuru b'ibihugu hama tukicara hamwe tukarondira inyishu mugabo twumije abantu
murakoze ambassadeur Edouard Bizimana namwe ku vyumviro vyashikirijwe na Rukundo Desire ari muri Amerika duga ku ijambo
ego byo vyumviro nanje ndabishigikiye n'ukuri abarundi bakwiye kwicara hamwe babandanye baganira batorera inyishu ibibazo bafise kandi birashoboka kuko muravye igihe aba banyapolitike bahurira mu Kayanza hari ibyo ari ntambwe bashitseko hanyuma n'ubu nibaza ko byokunda kuko kuganira kuri inama n'igingo abarundi baramaze kubimenyera si ikintu gishasha mu ngendo zabo n'ukuri n'ubu byokunda igikuru nuko bose biyumvira baba bafise intumbero yo kubaka hari abafite intumbero yo gusambura cyane gusenyura inzego kujya bagira bati batera akagira abandi bati mwebwe ibyo muvuze nta gaciro bifise tumenyere kumvirizanya twumvirize icyumviro cy'umwe umwe wese tugishire mu gaciro hanyuma nibaza ko bizodufasha kuva mu bibazo abarundi bo babafise
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Nshimira Imana mwiriwe neza
mwiriwe turi mwaraye hano Colorado ni Nshimira Imana
irindi zina ninde
Naftara.
Murafite ikibazo murafite icyumviro twatumiye abategetsi bariko bavuga cyane cyane ku byerekeye raporo yashikirijwe umuhuza mu biganiro by'abarundi perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni eka hakaba haratumwe ko n'inama y'abakuru b'ibihugu mu karere mu mpera zo kwezi mu bisanzwe duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
ego cyane murakoze reka ndabaramutse bose nabibagiye amazina muganda babona n'abarundi abanyacubahiro batatu cyo nagomba kuvuga sinzi ko baza kugira icyo bafashamo kugira ngo nshobore kumenya ko mbitse mu mutwe ibintu bitari byo kuko mbona mengo ni bintu mbona mengo abantu barafata minenegwe kandi aribo baduserukiye tukaca tuba tubanegura twibereye aho tuba twibereye ni kuvuga icyo nagomba kuvuga ni kintu cyitwa ngo ibiganiro byarabaye kera ku gihe cya Buyoya cya Perezida Buyoya ngo kandi baramufatira ibihano mu by'ukuri umuntu avugishije ukuri gufata ibintu nka biriya umuntu akabigereranya n'iby'iki gihe biratandukanye kuko inyanduruko ya biriya bintu kurinda bimera kuriya kuntu ko mu gihe cya Buyoya nta kindi kintu ingorane zaramye umugabo urupfu Rwanda daye rwaratumye ibintu biba kuriya nyine urumva harabayeho ibintu byo kwivayangura mu bintu by'amakosa bisubiriza ya dada yarapfuye ntuzenye abaforode basizeho najyamira yiciwe mu Rwanda abaforode basizeho ntibantunganya uko byagenze abantu babikurikiranye urabibona ntibantunganye kundi yananijwe ku buryo yatezwa abantu bugwaruka bigatuma bibonekana ko mengo ntibantunganye ntashoboye gutwara hakacyagaruka Buyoya sino bigaruka y'ibyo kuko ni nkuru zizwi zamazagarutswe icyo kiganiro turimo ako nashatse kuvuga ko ibintu bya kino gihe yo muri 2015 naho bihuriye n'ibyo muri mu gihe cya Buyoya igihe bamufatira ibihano hanyuma rero nkabano ishaka kuvuga rero amajambo y'akayobera abahinga ku bintu ndayavuge mu buryo butatu ku Barundi bene wacu bari mu gihugu n'abari hanze turashobora kuvuga ngo ni ibihumbi majana ariko ku mvo zitandukanye kuko hari igihe ushobora gusanga Barundi bari mu Bugande bitwa impunzi ariko ugasanga bibereye nyine mu bubwo bugunzi imbere y'uko haba umwaka wa 2015 imbere y'uko haba zijya ngorane ijya kudeta
bankusozera uvunagura amajambo
murakoze ariko rero ibintu ngomasozi rero ni bibi bimeze nka bitatu mu Burundi muri 2015 harabaye kudeta abo bantu bayikoze bariho muri 2015 harabaye abantu badashaka gutwagwa abo bantu bariho biganze mu nyina batari bake bahevye barahungira mu Rwanda abandi baragenda mu bindi bihugu hanyuma harabayeho muri 2015 Abarundi bahunze ubwoba bw'abo bantu badashaka gutwagwa iyo badashyize ku butegetsi badashaka gutwagwa bakaca bagenda urabona ngo baranafise n'ubushobozi bworoshe cyane bwo kuzenguruka mu bihugu bikomakomeye bivuga ijambo ukamenga ubutunzi bw'igihugu bwose burasubiye inyuma urabona rero abo bantu ndabasubiye mu guheza abakoze kudeta abadashaka gutwagwa abahunze kubera ubwoba bw'abo bantu abo bantu batatu mvuze bose barafise uburenganzira bwo kuganira na leta abo bantu batatu mvuze mugabo mutagije kugira ngo
akomeze kugaruka reka icyo kibazo
cyo mu bijyanye no gukora kudeta mengo ku isi mu mategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu ari havuga ko kugira kudeta nta rundi kwitwaza utegerezwa kwitwaza
reka
ngo rwandinye ngo ngira kudeta
reka duhe ibibazo abashinga ntawe twatumiye ku ivyo bibazo vyawe reka dutangure kuri ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye tuga ku ijambo avuze abantu bari mu mirwi itatu abo bantu ngo rakwiye kuganira na leta
sangara barundi tayini ziriho kuganira na leta canke leta ibafashe kumva ukuri batahe ibyo rero nibaza ari nibyo muri hono niko tuba turarondera nizo wahejeje kuvuga tubiye ati yabamugire nko muri Kenya nico turimwo kandi no muri twavuga matematu giye tuvugana izerekeye inama y'abakuru b'ihugu izokwigana ikibazo cy'u Burundi arusha itariki 30 ibi bya kera rero ndazi bitari bike tubisemo twomara umunsi wose nagira tugume kuri ivyo vy'inama izokurikira mu minsi iza kumbure yo habitwereka akabero ko twohura neza Abarundi bakumva inzira ko boshobora gutora igishikaza cyabo niba zotora kuko nibyankira abo bakuru b'ihugu bakarere ko tubashiki ko twumvira izo baduhanuye sinza bashikana raporo yabo nya nabone izo iragizogira hishika kino batanga rero bikatwane turorere igishura zo duha bazokumva inyuma y'itariki 30 z'ukwezi kwa 11. Murakoze
namwe ambassadeur Edouard Bizimana kuri ivyo bibazo vya Shimimana Neftali duga ku jambo.
Ego nibaza yuko Neftali yabivuze neza hariho mu Burundi ngende yuko yerekana yuko ubundi adashoboye atacashoboye nivyo vyibyagarutse ko ivyamakuru d'etat hanyuma cane cane ndabona ko birafite isano cane na nivyo twariko turavuga ko ibi inama izoba kuko nabo nyene ngira abo bantu twatumye biri mu bizo bazoshimikira ko kugira ngo bagire ico bahanuye nari nabivuze ubwa mbere mvuga yuko Uburundi ari igihugu c'amategeko kandi nta muntu yoza avuga ngo agiye gutorera ibibazo canke ngo agiye gufasha abantu abafasha cyane cyane kurenga amategeko. Ibyo rero nibaza kwico kintu yakivuze neza turakwiye kubikorera ko hanyuma nibaza yuko abo bakuru b'ibihugu nkuko twabivuze barafise bongene babona ibiriko biraba barafise nibyo biyumvira bashobora guterera hama barundi natwe nibaza ko natwe nyene turindiriye ibyo bazoterera ibiza byubaka bakabyubakirako ibiza bikenewe guhindurwa bigahindurwa mugabo nkuko twamye tubivuga reka turindirira abo bakuru b'ibihugu ibyo bazovuga hanyuma ngira ngo tuzoronka kanya ko kubivuga ko kubigaruka ko
iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean Bosco. Jean Bosco muri
neza
muri hega Jean Bosco
Kigali mu Rwanda
kandi kazina ninde
yewe uri Jean Bosco
yego duga ku ijambo rero ikibazo cy'imvira
n'icyumviro ikintu cya mbere kamanda semire batumire uko amagambo bavuga n'amagambo meza cyane gose
yego
reka tubanze turinde nyine ingingo y'abakuru b'ibihugu kuko nawe mbishyigiye biriya biganiro biri kuba muri Tanzania hari abantu benshi bagiye bavuga ngo bafatire ibihano Burundi neza nibafatire ibihano Burundi twe rw'Abarundi atwe tubisabye bizogenda gute reka naho bari mu mahanga nabo bazotahuka kandi Burundi nta nzira imirasha amahoro n'umutekano arahari cyangwa nziza nibakanguriye bagenzi babo gutaha kandi tuvuge neza igihugu cyacu cy'u Burundi nta kitazavuza ko cyubakwa neza kuko umukuru w'igihugu ahari yatowe n'abaturage nibo bazongera bakamukuraho biciye mu matora yemewe n'amategeko. Murakoze
Jean Bosco reka abashigana turi kumwe bagira icyo bavuze ku cimbiro mushikirije reka dutangure kuri wewe Edouard Bizimana duga ku ijambo.
Ego nashaka ngaruke kuri ibi Jean Bosco avuze nibaza yuko tubihuriza ko inzira yo gushikira ubutegetsi mu Burundi ari amatora ari demokarasi nkuko twabiyemeje hanyuma nibaza yuko ubu iyo nzira yo gukoresha ingufu twoyikuramo hama barundi cyane cyane tukiyumvira nkuko yabivuze kuvuga Uburundi igihugu cyacu tukayivuga neza kuko ntari ukitagira ingorane ngira ngo nk'abamaze iminsi bahungira mu za Buraya za hehe bibaza ko hameze neza bashitseyo barabona yuko ataheza hariho gusumba iwanyu icyo kintu nibaza ko tugihurije ko kandi nanjye ndabishyigikiye ko twogerageza natwe aho turi abarundi nk'abarundi tukavuga igihugu cyacu neza ibibazo dufise tukabitorera inyishu mu mutekano no mu mwumvikano.
Namwe ambassadeur Gamariye ndaruzaniye ku cyiyumviro cyashikijwe na Jean Bosco munduge ku ijambo.
Nibaza yuko turiko turahuza tukaduhuza no kumvira aho twasanze kudufasha kumvira ibizova muri iyo nama kumburenze wafasha abarundi bose kurondera ingene bashira hamwe atore nyishuraza bafite nico twatanguye nibaza yuko kumbura barundi baduserukira babitegera gutyo hari na batabitegera gutyo mbuga turorera ibizoba muri iyo nama batumye ko ngira tuzoyitaba abarundi bazoyitaba bose naye ahandi umurundi yari hose nagira kikire mushanta Edouard izavuze Edouard Bizimana aha ari hose hari kuko ari umurundi naho rero subu ubwenge bw'ubwa handi bagira mu waha yaja bi Burundi i Burundi rero niyo niyo ngozi ya twese sinumva ingene hoba yuko ngawurota asambura Burundi n'ibishoboka kuko asamburira abuzukuru b'ibazokuba kuko nawe arazobaronka naho bakiri mutoya Burundi rero nibwo dukunda twese nibwo nibaza Abarundi bo Rwanda ko bugira amahoro nicyo gituma twakumbira abaduhanura kugira tubugira amahoro iminsi yose myinshi ugira amahoro ugira abana bariko baravuka ubu baronka aho bakurira aho barushira kugira ngo baze bavubake babane bavubaka badahunga izo rero niho abakubwo abari hubu abategeka n'abategekwa kuva ku mitima y'igihugu tuzobazwa Burundi twasigiye abo bana bari nibaza rero yuko kuvuga neza Burundi si inyigisho kuvuga neza Burundi nibanga dukeneye mugabo rero Abarundi nabo dukwiye gutanga isanamu nziza y'Uburundi mu makungu
egome ndabona akanya
kugira ngo tubadufasha kuburundi bavuga neza tuberetse ibyiza bikorwa mu gihugu ibibi tubice kure kumbure cyangwa turabe yuko amahoro yoba ari yazi imbere gusumba ibindi mu gihugu
egomeburundi bavuga neza murakoze egome murakoze reka duhe n'ijambo umunywanyi radio ijwi rya Amerika yarafiki mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega rafiki
te Burundi mu cyondo koneka
egome murafite ikibazo murafite icyumviro tugakujambo
nimeza no je ndiko ndabiraba sanga atakino kidoba mwe nama kabisa nta kintu kidoba mwo urabona u Burundi ubuga tije twete giko twikuke ikukiye nta mpamvu yo kujya kumba amajambo yo hijya no hijya buje uri kurareba nka museba ni ngo ni muhota ngo numuze wa Burundi ukasanga iwiwe naho nuko bimetse sanga ibintu bikoye cyane sinzi uko rero bizokunda ko babahuta umugaye yeke mu narinzi se cyaje kuvuga yuko iyo nama tekiniki zo bamwe kabisa
murakoze Rafiki ndumva kizero kwa Rafiki atari kenshi cyane gose k'ibintu bizova muri iyo nama ambasaderi Edouard Bizimana mubwira iki Rafiki
ugaje no kwishaka mubwira ko yokwizera kuko niyo nta nibaza ko ataburenganzira bufite bwo kwihebura kuko simboni igituma yo kwihebura kandi tuvuge twubaha abo bantu twashinza twasabye ko badufasha ntituvuge ngo turabe ivyo bakora ntiturabe umuntu nibaza yuko rero yorindira akagira icizere akazoraba kuko sinzi ico yibaza yagomba ko kivamwo simbona neza kuko urabona tuvuga ibintu ugasanga ngira ngo ntituvyumva kumwe wese nico yiyumvira iyo nama yo yifuza ko covamwe mugabo nibaza ko yorindira hanyuma ntate ukwizera
yego mina namwe ambassador Gamarire ndaruzaniye mu kintu mwabwira Rafika sanu tize ko iyo nama y'abakuru bihugu izogira ikintu ivuyemo gifasha Abarundi
sinzi neza ingenzi izihunyere bigenda mugabo nibaza ko yihuse ko abakuru bihugu batandatu bakoranye ashobora kwibaza wenyine aha ariko atakizovamo ni bya binyene nibaza yuko no kwitonda Abarundi mu kuvuga Abarundi badusaba gusonera abaturongoye gusonera umukuru w'igihugu gusonera n'abandi kandi ni ziza gusonera abakuru bihugu bahanze naho yarengeje turabikeneye sinashimye neza nyine navuga abakuru bihugu bahanze uwo muhuza ntiyitoye baramuhaye iryo banga kandi kise rero akaba agomba gushikiriza ijambo amakungu bakoranye ngo ningene twuhubye Abarundi
ndabona akanya gasana kihuta ambasaderi Gamariere ndaruzaniye nashaka kubashimira cyane rwose ku kanya mwateye kugira ngo muganire radio ijwi rya Amerika ndabashimira namwe ambasaderi Edouard Bizimana ku kanya mwatoye eka tukadushimiye kandi na Onesime Nduwimana naho telefone zagoranye akaba kandi yari ku rugendo turashimiye abanywanyi bose bi radio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro n'ibibazo turashimiye kandi n'abadufashije ingenieur hamwe na Fatu hamwe na Jeffrey turabashimiye mwese mugira amahoro mugoroba mwiza mu kanya gatoyi rero turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu ncamake mugire amahoro mugoroba mwiza mwese.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika.